Turongeye gushimira umwami kubw'amahigwe tugiriye kushura kuba hano kuno mugoroba kugira ngo tumuhimbaze kandi turimbure twongere kurimbura ku ijambo ry'Imana. Tureke umwami wacu yongera avugane natwe. Kiracari igihe cy'ubuntu, Imana iracavugana natwe biciye mu ijambo ryayo. Turashobora kwishura kuvivuze, tukemera, tugahuburwa, tugakosorwa kandi tugahezagirwa mu butunzi bw'ubuntu bwiwe. Ntituzi igihe dusigaje, ariko icyo tuzi ni kimwe, nuko igihe ari kigufi, ko ari igihe kibi, ko ari igihe gikomeye giteye ubwoba. Ku rundi ruhande, ko ari n'igihe cyiza kuri abo bose bahamagawe n'Imana bagira ubuntu nayo kandi bagenda barongorwa nayo. Mwenda yabivuze nzofata urugendo hakiri mu gitondo, nzofata urugendo nzogendera igihugu cya Malaysia, Indonesia na Philippines na Singapore. Ndizeye kandi mfitiye ibyizigiro ko Imana izohezagira abantu bayo, kandi ko hariho abazohamagara kugira ngo bashobore gusohoka, kugira ngo bashobore kumva ijambo ryayo kandi bashobore gutegurwa kubwa wa munsi ukomeye kandi w'ubwiza wo kugaruka kwa Yesu Kristo. Igihe abaririmbyi bavuga ku bakozi b'Imana mu ndirimbo ya kabiri baririmbye, ntibyakunze kwandika kwiyumvira yuko abakozi b'Imana bose bakurikira inzira yabo bwite, nta n'umwe muri bo yatora inzira abwirizwa gucamwa. Umwe wese yarafise inzira Imana yamuciriye abwirizwa gukurikira. Turavye iherezo nicyo kintu nyamukuru Imana harahana ivuga ngo murabe iherezo bagize. Kandi tushize ku ruhande cyangwa twihojeje icyo gihe cyose, maze tugafata gusa intango n'iherezo, ivyo byose kwa bibiri byari byiza. Kandi iherezo ryabaye ryiza kurusha intango, ariko ahatabaye intango ntihabaye iherezo. No mu buzima bwacu Imana ibwirizwa kugira igatangura ibintu bikabandanya, maze kubw'ubuntu igasoza ibyo yatanguye. Biroroshe kuririmba kurusha guca muri ibyo bintu. Igihe umwami wacu yari igetsemane ariko aragwana ku buryo ivyo byagwa hasi bimeze bimvuranye nk'amaraso, aravuga ati ese ukuntu umutima wanjye ubabaye, nari nshaka ariko igikombe kindengana, ariko ntibibe nk'uko ngomba, ariko bibe nk'uko ugomba. Gutyo natwe dushobora kuvuga ibindi atari kuvuga tuti ugomba kw'Imana aba ariko gukoreka. Akenshi Imana iducisha mu nzira zigoye natwe ubwacu tutokurikira kandi tudatahura, yamara muri twebwe tukemera, tukavuga tuti ego, tukemera iby'Imana ikora. Turazi yuko Imana ikomeye kandi ishobora kudufasha kugira ngo idusohore muri ibyo bintu byose tubisohokemo tunesheje. Mu bisabo nitwumvise ijambo ry'umuntu, twumvise ijambo ry'Imana, kandi amasezerano y'Imana ahoraho ntanyiganga, ahoraho ibihe bidashira. Yesu ibyo yasezeye mu ijambo ryayo yabishyizeho ikimenyetso cy'amaraso. Hano twasomye mu ijambo, twasomye hano muri Zaburi 105 ku murongo w'8 haravuga ngo yama yibuka isezerano ryiwe iminsi yose, ijambo yashize amagibu kuko urungano rugenda rukurikirana gushika ibihe igihumbi. Niryo sezerano yasezeranye na Aburahamu indahiro yarahiye Isaka murango w'icumi akayongera kuri Yakobo ayitsindagira ngo ibe icagezwe kuri Isirayeli ngo ibe isezerano ry'intahava. Turabona yuko iki kintu cya nyuma ari kintu kirasa n'icya mbere. Ni ukuvuga isezerano nasezeranye na Aburahamu, isezerano Imana yasezeranye na Aburahamu, indahiro yarahiye Isaka akayongera kuri Yakobo akayitsindagira ngo ibicagezwe kuri Isirayeli ngo ibe isezerano ry'intahava. Kandi icyo nicyo kintu gikomeye kandi cy'ubwiza. Turazi uko Imana yagiranye na Aburahamu isezerano ikaryemeza muri Isaka, ikabana ya muri Yakobo, maze igihe Abisirayeli bahamagarwa Mose agahaguruka maze akabasohora, asohora Abisirayeli bose gushaka ku musozi Sinayi gushikaho Imana igiranye na isezerano, gushika ku munsi Imana ijya Imana nyene yari yiyerekeye Aburahamu, yari yamuhaye amasezerano maze igiranira na isezerano ijya Imana nyene, Imana y'ukuri iriho ibaho, yaramanutse mu muriro ku musozi Sinayi, Imana icha isezerano abisereke kubuntu nkuko Imana yasezeranye na Aburahamu, hanyuma igasezerana n'abisere bose muri rusange. Harabayeho isezerano Isaka, Yakobo aronka icyemezo, hanyuma hasigaho isezerano hagati y'abisere bose gihe bidashira. Turazi yuko amasezerano yarafatanye n'ibyo bintu, ibyo Imana ikora byose bifatanye n'amasezerano, kandi ayo masezerano avyura ukwizera mu muntu, kandi uko kwizera kugatuma haba ugushyizwa kw'amasezerano. Icyo nicyo kintu nyamukuru Imana ivuga bice mu ijambo ryayo, duha amasezerano tukarindira ayo masezerano kubw'ukwizera, maze ukwizera kugatuma tubona ugushyizwa kw'amasezerano. Hari indi mirongo dusoma hano tubandanije ngacumi na gatanu, ati nimukore kubona arobanuje amavuta, nimugira icyo mugira abavugishwa nanje. Mu wa cumi na gatandatu, ahamagara amapfa ngo atere mu gihugu, avuna inkoni yose bishimikije n'ibyo byo kurya byabo, atuma umuntu wo kubitangira imbere. Ni Yosefu yaguzwe ngo agirwe umuja. Mu 18 babarisha ibirenge byiwe iminyororo, bamushyira mu byuma kugeza aho ibyavuzwe n'Uhoraho ryashikiye ijambo ryiwe ryaramugerageza. Umwami yaratumye baramubohora, sega w'amahanga yaramurekuye. 21 amuhindura umuzezwa rugo wiwe, amugira sega bakwitungagiwe ryose. Ni ijambo ryiza cyane. Imana yari yamuhinduriye ibintu, ishyize ijambo ryayo, hanyuma imuha umugisha kubw'ubuntu. Nicyo kintu ndabifuriza, kandi ndizera yuko twese dufite icyifuzo kimwe mu mitima yacu, niyo kubona Imana idushikanye ku byo yaduteguriye. Rero iherezo ribaye ryiza, byose bibaye byiza. Muri icyo gihe kuba twaravuzwe nabi bizaba byaragize icyo bimara, gutabwa mu cyo bizaba byaragize icyo bimara, kujya mu ibohero bizaba byaragize icyo bimara, ariko byose tuzobyibagira byose ku iherezo. Imana ishyikirije isezerano ryayo, ikoze ku buryo ibyavugishwe bishitswa, maze tukabibona bishitse, byose biba bimeze neza. Ni nako bizogenda kuri twebwe, kuko Imana ari yo iguma ari Imana, kandi iguma ari yo kwizigirwa. Imana ishobora guhakana ibyo yavuze, Imana iguma ari yo kwizigirwa ku ijambo ryayo. Numunsi nashaka gusoma muri make, nsome ijambo ryanditswe, hanyuma dusome no muri bimwe matane cya gitabo ubutumwa bwavuze mu itabera. Namu nibaza yuko ngo muri bajya mu bantu b'Imana baravugwa muri kiya gitabo, kandi cyo dukeneye twebwe nta kindi dukora atari kugira icyo twize muri ibyo bintu, kuko ikimana yakoranye nabo ni kigendeye gukorana nawe we na jewe. Mu byanditswe bya birahari kugira ngo dushobore kugira ikiwa tubikuyemo. Dusome muri Matayo 12 murongo wa 15 aravuga ngo Yesu abimenye arahava, benshi baramukurikira abakiza bose. Nuko 16 arabiyanikiriza ngo ntibagende baramwandagaza. 17 ngo ivyavuzwe n'uwavugishwa n'Imana Yesaya bishike, nguyu umushumba wanje natoranije nkunda, ahimbara umutima wanje, nzoshira mwemu wanje kuri we, azomenyesha abanyamahanga amateka azocibwa. 19 ntazosinda kandi ntazoyogora kandi nta uzokumva ijwi ryiwe mu nzira, nazohohosha irenga rivunitse n'ururimi ruyenga, nazoruzimya gushitsa azogomorera amateka akanesha. Kandi izina ryiwe n'iryo amahanga bazokwizigira. Iyo twibajije kuri ibi bintu cyangwa iyo nibajije ku byo, iyo nsohotse kugira mvuge ijambo ry'umwami mu mahanga, umurongo nk'uyu uraremesha umuntu. Umwami wacu yaje kugira ngo amenyeshe uburenganzira bw'abantu, abubwire abantu. Aravuga ati hano, aravuga ngo nguyu umushumba wanje natoranije nkunda, ahimbara umutima wanje, ahimbara umutima wanje. Turazi ko Yesu Kristo nawe nyine avugwa nk'umushumba. Murashaka kubisoma muri Yesaya 42, murashaka kusoma mu byakozwe n'intumwa. Nibaza ko ari igice cya 4 igihe ishengero rya mbere ryari rirasenga, bamusenga bavuga ngo bakoresha rino zina ngo umushumba, basaba ngo umwami aramvura ukuboko kwiwe. Hatsa kuba ari mu byakozwe n'intumwa igice cya 4 umurongo wa 29. Kumbure duhere ku murongo wa 27. Kandi by'ukuri muri gisagara Herodi bona Ponio Pilato hamwe n'abanyamahanga n'imiryango y'Abisirayeli bakoraniye kugwanya umushumba wawe yera Yesu warobanuje amavuta, ngo bashitse iby'ukuboko kwawe n'inama yawe byari byagabiye byose ko bizoba. Kandi none mwami, rabagahahirizo kabo uhe abasabyi bawe kuvuga ijambo ryawe bashize amanga rwose. 33 ukiramvuye ukuboko kwawe gukiza indwara, ibimenyetso n'ibitangaza bikorwa mu izina ry'umushumba wawe yera Yesu. Nkuko tumaze kubivuga, turashobora kwishimikiza cyane cyane ibyo wavugishwa n'Imana Yesaya yavuze, kugira ngo turabe uburyo ibyavugishwe byari byarerekanye ukuntu byari byarerekanye Yesu ko azoshitsa ibango ryo ry'ubukozi nk'umushumba. Yavuze ati sinaje gukorerwa, ahubwo naje gukorera abandi. Yari umukozi w'Imana, umushumba w'Imana, uwo yahimbara Imana amunyuma, nitwe duhimbara Imana wowe na jewe. Yari umwana w'Imana kugira ngo wowe na jewe dushobore kuzocika abana b'Imana. Yari umuherezi mukuru kugira ngo wowe na jewe dushobore kuba abaherezi. Yari umwami kugira ngo wowe na jewe dushobore kuba abami. Yabaye byose, yakize byose kugira ngo nako tuzoshobore guciki icyari kubw'ubuntu. Kuko muri Kristo Imana yatugize icyo twari twaragenewe kuzoba mu guhoraho. Nicyo gituma rino jambo ubu buryo bivugwamo hano muri Matayo 12 mu 17 ngo ibyavuzwe no bavugishwa n'Imana Yesaya bishike ngo nguye umushumba wanje natoranije nkunda ahimbara umutima wanje nzoshira mwe mu wanje kuri we azomenyesha amahanga amateka azocibwa nungu wa 19 nazo sinda kandi ntazoyogora kandi nta uzokumva ijwi giwe mu nzira uko yarari niko nabakozi n'abashumba be bagwirizwa kuba ata gwa matajwi mu atabihari ariko babe abavuga ubutumwa bwiza buri amasezerano bavuge amasezerano y'Imana bavuge ijambo ry'Imana Imana yahishuye ntanwe yigeze yumva umwami wacu asemerera canka nigana n'abantu nkuko bivugwa hano ngo nta uzokumijwe giye mu nzira na abantu bamwumvise gusa avuga ubutumwa ntanwe yigeze amwumva asemerera avuga nabi ntanwe yigeze amubona ariko aravuga nabi canka avugana nabi n'abantu biranditswe gusa yuko yiregura akoresheje ijambo ry'Imana gusa mu rwa 19 aravuga ngo ntazosinda kandi ntazoyogora kandi nta murazi yuko hari ibihari munyuma abantu baratewa bagasemera bakavuga nabi uwambere agatangura wa kabiri hanyuma ukitega yuko bibane biba byinshi abantu bavugana nabi cyane bayogora cyane umurongo wa 19 ngo ntazosinda kandi ntazoyogora kandi ntazokumva ijwi giwe mu nzira umurongo wa 20 ngo ntazohosha irenga rivunitse n'ururimi ruyenga ntazoruzimya gusa azogomorera amateka akanesha iri jambo kunesha ni jambo ririmo byose niwe yaneshereje Golgota kandi yagwanyaranesha aragwana gusha ku iherezo kandi ntahagarara gushika hazobonera abansi biwe bose babaye indava y'ibirenge vyiwe maze ivyo agwanira akabibona kubw'ubuntu turavyizera n'umutima wacu wose na rino jambo ryiza riri ku murongo wa 21 ngo kandi izina giwe n'iryo amahanga bazokwizigira asinja kwinjira mu vyinyigisho ariko umwami Yesu ntiyari yaravuze ati ntimujane inzira ijya mu manyamahanga ndabarungutse mu ntama zazimiye z'Abisirayeli Matayo 10:56 murasho kubisoma ku gice cy'icumi kandi aravuga ati amahanga zizigira izina ryiwe ntiyanakwe kigihushanya ikintu kizwi mu kibazo cyacu yatanguranye n'Abisirayeli hanyuma ajya ku banyamahanga hanyuma dusura ku Bisirayeli byose biri ko bigenda nk'uko umugambi wakiza w'Imana uri ni navyo Yakobo yavuze mu byakozwe no mu gice cya 15 nibaza ko ari umurongo wa 13 igihe abendata bari bakoraniye hamwe ibyakozwe n'intumwa 15 umurongo wa 13 barangije kuvuga Yakobo aravuga ati bagabo bene data ntimunyumvirize Simoni yabiganiye ingene Imana yatanguye kugendera abanyamahanga ngo ibarobanuremwo ubwoko bw'izina ryayo amajambo yavugishwa nayo ahuye n'ivyo nk'uko handitswe ngo hanyuma y'ivyo nzogaruka nongere nubaka urusago rwa Dawidi rwatembye nongere nsanasane ahashize harwo ndaruhagarike mbega ibisi vyiza gahemu kubona abo bantu b'Imana barongowe gutya bakamurikirwa na mwemu bakaba barasubiye kuvuga inkuru z'agakiza nk'uko Imana yabishaka ku murongo wa 17 kugira ngo amasigara y'abantu barondere Uhoraho n'amahanga yose yitirirwa izina ryanje niko aragize akora ibyo bintu byose yabimenye uhereye kurema kwisi suko gusa yabivuze ahubwo ni nawe abishitsa amahanga azizigira izina ryiwe Yakobo arahaguruka aravuga ati atabavugishwa n'Imana bose barahuza na bino bintu ngo hanyuma y'ivyo nzogaruka nongere ndubaka urusago rwa Dawidi rwatembye turabona ivyo byose biko birashika imbere y'amaso yacu mu buryo bw'igitangaza ngo 17 kugira ngo amahanga y'abantu baronderane kugira ngo amasigara y'abantu baronderane uhoraho n'amahanga yose yitirirwa izina ryiwe niko agize akora ivyo byose nako tugomba kuba mu bantu bagize ivyima bari mu vyimana iri kirakora ntidushaka kwigenera ibintu inzira zacu mu bikorwa byacu twe ubwacu mu vyumviro byacu dushaka kuba mu bagize umugambi w'agakiza w'Imana dushaka kwemera kwinjizwa mu mugambi tubona ikibanza cyacu ku bw'ubuntu bw'Imana yacu kugira ngo dushobore kuba natwe mu bazoshika kugutunganywa hanyuma tubona umurongo mugufi wa 18 ngo niko ragize akora ibyo byose yabimenye uhereye kukuremwa kw'isi inama z'Imana si ibintu byavuzwe haheze imyaka 5-6 ariko yavuzwe kuva mu Imana bifashe mu kuva mu guhoraho ni ukuvuga ngo yabimenye uhereye kukuremwa kw'isi kuva mu guhoraho Imana yari yaradutoranije kuva mu guhoraho Imana yari yarabonye Aburahamu yari yarabonye Isaka yari yarabonye Yakobo yari yaragiranye isezerano nabo yari yarabonye ko izogirana isezerano nabo uko inkuru z'agakiza zizogenda ku isi gushika yari yamenyekanishije mu ijambo ryayo gushika ku rubanza rw'iherezo kwijururisha kwisisha kunganya imyaka 1000 byose biri mu ijambo ryayo turavye mu byanditswe vyera nta kindi dukora atari guhagarara neza mu kwizera kugira ngo dugirire icyizere Imana ku buryo bushasha kandi bushitse ijuru n'isi n'ibyaturigwa n'umuriro imisozi gakugwaho uwizera azogumwa abona ku ijambo ry'uhora hari ukuri intumwa ntizavuze ibyazo ibyo biranezera bigwa binezera ariko intumwa zagumye zigaruka ku ijambo ry'Imana mu byo zavuga byose kandi natwe turavye yaba Pawulo mu cyete cyandikiye ba Roma cyangwa mu cyete yandikiye ba Heburayo cyangwa mu bindi vyete turabona yuko yishimikiza abavugishwa n'Imana mu buryo budasanzwe aha biranezera ibyo Yakobo yavuze kuko yaciye agenda yishimikiza ibyanditswe vyera mu byo abavugishwa n'Imana bari bavuze bitaraba ivyo Imana yari yavuze bivuye mu kanwa k'abavugishwa n'Imana nako biradunezera cyane bivuye mu mutima mu rwa 17 uravuga ngo kugira ngo amasikerere y'abantu baronderane uhoraho n'amahanga yose yitirirwa izina ryanje niko ragize akora ibyo byose yabimenye uhereye kukuremwa ku isi aho niho dushobora gushyira ibyizigiro byacu kandi muri icyo gihe ntituzomaramara twasomye hano ngo ntazohosha irenga rivunitse n'ururimi ruyenga ntazoruzimya gushitsa hazogomorera amateka akanesha ego ibyo ingingo yafashe kuva mu guhoraho azobishitsa sugupfa kuvuga gusa ariko abishitsa mu bwiza kandi mu ntsinzi kugira ngo bishibahiro izina ryiwe ryiza hano muri Matayo 9 twibajije kuvyimbura tukibaza no kuvyo kuvuga ubutumwa bwiza aha ndiko navuga mu buryo bw'imwe mu mvugo y'uburyo bw'inkemo ndiko ndiba twivuga kuvyo kuvyimbura turabona hano muri Matayo 9:36 ngo abonye ishengero rimutera kagongwe kuko bari bagowe basabagiye nk'intama zitagira umwungere 37 maze abwira abigishwa biwe ati vyimburwa ni vyinshi ariko abimbuzi nibo bake 38 nuko nimwingingenye n'ivyimburwa arumwe abimbuzi mu vyimburwa vyiwe murabona icyo ivyanizwe byera bivuga ingengo ryamuteye kagongwe yabonye abantu benshi isinzi ry'abantu hama cyabwira abigishwa biwe ababwira ivyimbura umurongo 37 arababwira ati maze abwira abigisho ngivyimbugwa n'ivyinshi ariko abimbuzi ni bake 38 nuko nimwinginganye n'ivyimbugwa arungike abimbuzi mu vyimburwa vyiwe murazi none uko vyagenze mu nyuma inyima y'ivyo imbere yuko banabibona ile amaze kubahamagara mu mazina yabo maze barunga kugira ngo baje mu kwimbura ntibyabaye ngomba kubasenga igihe kirekire nkuko tubona ngaho murongo kurikira ngo ahamagara abigishwa igihe cy'icumi ngo ahamagara abigishwa biwe 12 abaho ubasha kumwe mu zihumanye nubwo kuzisenda no gukiza indwara zose n'ubumuga bwose hanyuma ivyo bintu barabishikije iyo igihe cy'Imana kigeze iyo ari umwami agira atangura gukora ikintu runaka muri cyo gihe ntibike nuko tuba turarindira cyane birashoboka yuko bidushikira twe bitukarindira igihe kirekire tukavuga tuti turihewe twarindira igihe kirekire ari igihe cy'Imana kigeze ibyo kurindira biba bihagaze muri cyo gihe cyatangura gukora agatangura guhamagara no kurungika abantu akagaragaza ubushobozi bwiwe n'ubwiza bwiwe muri cyo gihe nta mwe ashobora guhagarika umwami ese icyoma Imana ikadukomeza mu kwizera twese ikadufasha nk'uko nabivuze hari ibintu byinshi byo gusoma muri buno butumwa n'ubutumwa bwite turiko turabandanya ubutumwa bwitwa Pawulo imbohe ya Kristo n'ubutumwa tuzi neza twese Pawulo yandikiye Filemoni aramwandikira amubwira ngo Pawulo imbohe ya Kristo Yesu na Timoteo mwene data turakwandikiye Filemoni wo dukunda dusanga igikorwa n'ibindi wenye nubwiwe yivuga nkaho ari imbohe ubwo butumwa murabuzi hano ngende Abrahamu arasenga amwisengesha akavuga ati tubabare ibyaha byacu ati udukosore ukoreje mwemu wawe n'ijambo ryawe ati mwami kugira ngo dushobore kugira indero nziza tumere nk'abakozi bawe bumvira ukugomba kwawe ngerageje kuvugisha ukuri sinari nzi yuko nda gusoma kino cyanditswe kuko sinari nzi ibirimwo ariko raba rino jambo ngo abashumba ngo mwami kugira ngo tuba abashumba bakumvira bigishe kugira ngo bashobore kumvira ugomba kwawe dushaka kuvyibaza ko tubirimbure ko tugerageze kwibaza mu mitima yacu ibyo abakristo ba mbere bakoze tugerageze kwibaza mbega abantu bahuye nawe hamwe twohura nabo twosanga ari abantu bameze gute abantu bahuye nabo mwami twosanga ari abantu bameze gute duhuye nabo uno munsi twosanga ari abantu bameze gute uko niko bimeze muri iryo sengesho ni icyumviro cyiza cyane hamwe twohura n'abantu bahuye n'umwami wacu igihe ari kagenda hano ku isi mbega twosanga abo bantu bameze gute mwaratabara n'amara avuga hano ngo ese ukuntu mu maso habo hari hakeye bawuzuye ukwizera n'umunezero ego ubure turashyize ku kibazo gikomeye cyane Yesu Kristo yarareje niko ari n'umunsi ngo zokwamiye bidashira abantu bagendanye nawe kiriya gihe babwirizwa gusa n'abagendana n'umwami wacu uno munsi nuko nyene musanzwe vyabwirizwa gusa ijana ku ijana tugarutse rero ku ntango mu kwizera turashobora kubona yuko ariko bizogenda twabwirizwa kuba abantu bari kumwe n'umwami bafitanye ubucuti nawe nk'uko bivugwa hano ngo abantu bahuye nawe abantu bahuye n'umwami ese ukuntu mu maso habo hari hakayangana buzuye ukwizera n'umunezero je ubwanje ndafite isoni ni by'ukuri wavuze haleluya atari ko wavuze mwe ndata sinzi ko ubahutse kubikora mwe ndata wavuze haleluya hano ese ukuntu mu maso habo bari buzuye umunezero n'ukwizera nanjye ndabyibaza nibaza yuko abantu bahamagaye n'umwami wacu hari ibintu bakiyemo ata muntu numwe yoshobora kubikura mu mitima muri bo wari gushobora kubaka ibyo bafise byose ukabibaka. Umunsi umwe byarashitse abigishwa kumbure mbere ni Petero yavuze ati mwami bizogenda gute kuri twebwe twaheva ibyacu byose ibyo twari dutunze byose ku isi twarabisize none bizogenda gute kuri twebwe. Umwami aramubwira ati uzoshumbushwa byose muri buno bugingo no mu gihe kizoza. Ababonanye n'umwami wacu bahuye n'umwami wacu mu maso abakarangara buzukwi harakarangara buzukwizera n'umunezero murazi ko mbaye wanyu masomeye bino bintu hano ariko ivyanditswe no mwenzo kubisoma navyemera cyangwa navyemera mu maso hanje hakangana cyangwa atakangana ndanezero umutima wanje kandi azi yuko nkuko twabisomye ko Imana izogaragaza intsinzi kubw'ubuntu bwayo. Tubananije dusoma turabona ahano ngo ni gute ubuzima bwabo bwashoboye kuba ijambo ry'izima ry'Imana. Ubuzima bwabo bwari vyete bizima byanditswe bisomwa n'abantu bose mu gihe bari kubagendagenda hagati y'abantu. Ewe mana nuwongere ubiduhe natwe. Hano ngo irindi rimwe harimo ikintu gikomeye cyane gikomeye kivuzwemo mureta bana maravuga ku bakristo ba mbere bari abantu bameze gute bari barihuriye n'umwami wacu bari bafite ubucuti n'umwami wacu ese ukuntu babwiriza gukayangana mu maso habo ese ukuntu bari bafite ukwizera hamwe ubuzima bwabo bari babayeho ngo ijambo ry'Imana rivuga hanyuma havuga ngo ewe mana niwongere natwe ubiduhe ikene kwa ngo lindi rimwe ni binjire bishike mu mitima yacu ibindi bikurikira bizoje biza nivyo umwe mbe ndatana bashiki bacu Imana ibwiza kuduha icifu ibanza kuduha icifuzo mu mitima yacu imbere yuko iza ikagihaza icyo cifuzo kandi tubwirizwa kubitahura nimba ibintu tutavyifuza vyukuri ntuzigira tubironka n'umunsi wa rimwe turashobora gusaza tukangana na Metusera ariko ivyo ntibizobigira ntibyigiza biza muri twebwe tubwizwa kugemaza kugira icifuzo tukabisaba Imana mu kwizera muri cyo gihe izobikora atari imbere yaho kandi cyangwa kuvuga yuko ivyo bintu bigwiza kudukora ku mitima wewe na jewe twese aso kugira ngo twihebure asimvuze ngo twihebura nkuko twa ariko nkuko twabisome mu isengesho ngo mana niwongere ubiduhe muniwongere ubiduhe hano ku isi hashobora kubaho abantu bafitanye ubucuti na Yesu Kristo abantu bafitanye ubucuti na Yesu Kristo bagendana nawe babana nawe bagendana nawe abantu ubuzima bwiwe bushobora kugaragara muri abo bantu ijambo ryiwe rikagaragara muri abo bantu abantu bameze nk'uko umutima w'Imana ushaka bashobora gukoreshwa nayo hanyuma akabana akavuga ngo kandi ibintu yavuze mu byavugishijwe ivyo yavuze ko izokora hama bigashika mu buryo neza mu buryo butunganye neza nkuko yabivuze hanyuma tukigumira twicaye atacho twinona tudakakaza naho mengo turiko turibaza ngo mbega ivyo birandaba mbega ivyo biraraba ishengero mbega byukuri ivyo birandaba uwo mengo niko turibaza mbega ibyo ibintu birandaba nibaza yuko kuyinga uza mu gatondo nzogereza kuvuga kuri ibintu bikomeye ibintu bishobora kuduha umuco gato icyumviro kiri hano nuko ibyavugishwe muri bibiliya byaravuzwe kandi byarashikijwe ariko abantu bari bicaye nkaho umengo ariko bari baza ati mbega none ibi bintu biraturaba cyangwa ntibituraba tunicara gusa tukaraba ibintu ko biriko biragenda tukabana yatwicariye gusa tacho tunezwe ntihagira ikintu kimwe kidukora ko ntihagira ikintu kimwe kidukangura icyo nico kimbabaza kandi nshaka kuvuga umubabaro mfise twarumvise mu minsi iheze ukuntu Imana yahezagiye igakiza ikabohora igakiza ingwara ninde ivyo bintu vyakoze ko ninde yashima Imana kubw'ivyo ninde akivyibuka turemera gusa imigisha y'Imana yose tukibaza ngongo mbega ukuntu ari vyiza hamaga twibananiriza ubuzima bwacu uko bisanzwe tubwirizwa gutahura yuko ibyo bintu byose bitijyana ariko twabwirizwa gushimira umwami wacu kubw'ivyo haravugwa ngaha ngo haravuga kano hano ngo hari kindi kintu twabwiza kuvuga ko hano ngo iki gikurikira ngo iyo umuntu ari karacokora ishengero ubusanzwe nta muntu acokora ishengero umuntu abacokoye Yesu kuberiki umigiriki umigiriki ni gute Paulo mu bwenge bwiwe byinshi yashoye kwemera gute yuko bajya abantu yari karahama ko bari yari ubundi yari kahama imana yibaza ko ari karakorera Paulo yari murazi ngene vyageze Paulo yari kunzira je Damasiko yari karahiga arahama abizera umwami aramwiyerekana amubwira ati Sauli Sauli umigiriki yariko yari kahiga abana b'Imana umwami wacu yari mu bwiza bw'umwijuru ariko ijambo ryavuzwe ngo ngo umigiriki ko mwabikore bajya bato ni je mwabikoreye Kristo aba mu mitima yacu kukwizera ibyo ukore uwizera ubikoreye Kristo kandi twibeshe hano muri buno butumwe rada Branham yarashize ibintu ku mugaragaro aravuga ati umigira iki nivyo umwami wacu yabwiye Sauli Sauli ibyo byari byaheze aravuga ati linda gatoyi ati ndiko mpamande yari ko ahiga abantu bo ngaho ku isi yamara umwami wacu yari mwijuru hari abantu yacungwe bari ngaho ku isi yasheshe amaraso yiwe aba asese amaraso ku bwabo arabahamagara barasohoka kandi arabahezagira hamara abana yakavuga ati reka nyarutse uburero muravuga muti mwenda Branham uhakanye ivyo wavuze kuyinga uheze ko ngo warindira igihe cyose nimwibuke mwe muyera niwe yambwiye hari yarambwira ati ndakurungitse kugira uje kubagwaye n'abafise intege nke jewe numviye mwe muyera nivyo sinigeze ngenda atarantegeka kubikora narindiriye uku nikora hagize gushikaho ndonka uku nikora hagize ubu rero murabona yuko bitandukanye hano hari itandukaniro hanyuma arabandanya avuga ku vya Paulo nta nke kari kavuge kuri Paulo reka tuvuge kuri Mose yavutse kugira abo mucunguzi kandi yarazi ko ari umucunguzi mbere ko tuvuga Mose nashaka kuvuga kino kintu Imana yama ifata umuntu akeneye kuyikorera bivuye mu mutima kugira ngo imugire imbohe yiwe umuntu abwirizwa guheba ibyo yibaza byose agaheba ibyarya agaheba ngo bwiwe agaheba ibyiwe byose n'umubiri we ibyo ashaka byose akabiheba ibyo yifuza byose akabiheba agacika imbohe ya Kristo ariwe jambo kugira ngo akorere Imana bwiza guheba byose hano dufatanije ibintu byinshi nshaka kuvuga yuko ibyo bitaraba abantu bavuga ubutumwa gusa ariko biraturaba twese muri twebwe tugize umubiri w'umwami kandi dushobora kwikuramo ngo tuvuge ngo ibi bintu ntibindaba oya twese biraturaba bishoboka gute ko bitaturaba kandi turi agace k'ivyo bintu turi ibiremwa vyayo twaremewe muri Kristo Yesu abanyefeso 2:10 turi ibiremwa gusa ubwo turi ibiremwa vyayo kandi ibikogwa cyayo kiri muri twebwe kandi ko turi muri yo twacitse igice cy'ijambo twacitse igice cyayo hano turabwiwa ngene ibintu bizokugenda kugira ngo umuntu ashobore kuba imbohe ya Kristo hano aravuga ngo Imana iri kumwe n'imbohe zayo murashobora kubisoma mu byanditswe vyera umuntu ashobora kuba imbohe ya Kristo uravye ibindi bintu byose ni ijambo rikomeye ariko rirankora ko kurusha mwebwe mwese ariko ni muraba ingene bimeze murazi ko Imana yahamagaye Mose mwereza Branham hano arongo aravuga muri maka akavuga ati mwenda tabara namu wenye nubugiwe ya rakozi binu haki ya kuzi binu haki ya kilikare hana likara vuga kubikuwa nubuja kusengela bagwai lenunu kubimeze murabu nubuja tukwa koze nubuja na hakini tukwa koze tukishu mwenye kiputa kusani hivyo kuli mwose niwe ya vikoze mwese murabi sivyo tukwa gira geje tuliha atakani tukwa ala bjishu ye tukwa ala senzi joro jose mwikuwa nubuja masengesho kushika ho na majuki yacu asarara tugerageza guku kolikinu tugereza ukora ikintu kugira ngo dugire ico dukoze ariko kwiherezo twasanze twananiwe ivyo twa akigoro koze twakoze twarananiwe tubwirizwa kugaruka mu bugaragwa n'ivyukuri hano mwanadabana namara sigura akavuga yuko Mose yagiye kubohora abantu yishe umunyegiputara muhamba mu mwanya mutoyi hanyuma ramuhamba mu musenyi atarigira lero hana rikaragerageza igikugwa akaragerarangi igikugwa ciwe akagira ubwo mumona bimeze gute mubona none twasigaranye twakoze iki twaragerageje twarisenze joro ryose kuskabona majwi yacu asarara twagerageze gukora ikintu runaka ego hanyuma agacabona yuko mwene tabara namacha bona yuko atacho twashitse ko muvyo twakoze byose twarananiwe byagenze gute bakundwa n'ivyukuri turashobora kugwana tugasenga ko dushaka gushikaho n'ijwi ryacu risarara muri ico gihe natwe ubwacu tuba tunaniwe kiretse twemewe twebwe ubwacu tugahuza n'amajambo y'Imana tugahuza nayo nibwo buryo bwo nyimbo guhezagirwa n'Imana no gushobora guhuza n'amajambo yayo nta bundi buryo bwo gukora umuntu akoranye namwe mu w'Imana nakomeze ku majambo y'Imana ijambo ry'Imana n'igikwa cy'Imana buryo n'ibintu bibiri bifatanye numwe guhuza n'amajambo yawe mpeguza n'amajambo yawe kugira ngo mwemu wabashobore gukorera muri jewe bihuje n'ijambo ryawe mwemere byo ndababwira Imana ikeneye kwigaragaza Imana ikeneye kwimenyekanisha n'Imana nzima n'Imana y'ukuri yagiranye natwe isezerano igira n'amasezerano natwe ishyiraho ibyagezwe nk'uko twavyumvise kuri Aburahamu Isaka na Yakobo kandi twabonye ivyo byose mu izano rishasha ariko biragaragara yuko Imana ishaka kudufasha hano mwenda bana namara avuga ati arabona ati ujya muntu murabona ujya muntu yari yapfuye anuka ujya Mose yahambye nico kintu cyonyene Mose yari gushobora kwerekana cyavuye mu myaka 40 yigishijwe muri Egiputa ijya myaka 40 cyavuyemo n'ujya muntu yari karanuka irajya mu musenyi hanyuma akavuga ati murabona ibiri ko birabaku no mugoroba ikintu cyonyene dushobora kwerekana muri ibi bintu twita ngo ni kanguru twaciyemo na mashengera nuka abantu bari mu mashengero banuka ta kintu bazi kumana barutwa n'umunyagihugu wa hariya muri Egiputa ta kintu kimwe bazi iyimvugo murayizi mwere tabara namaya kuri yakunda gukoresha ari umuntu w'Imana yaruvugishwa n'Imana niba kubatabizi mubwiza kubimenya yari umuntu akomeye yabayo hano ku isi yarafite igikorwa kidasanzwe yari yahamagawe n'Imana ahabwikwa n'Imana umuhamagara ngira ngo tamuntu yawuhawe ngaha ku isi hamakavuga ngo ugiye kuraba nta kindi dufise sinashaka kongera kubisoma kandi ariko niko bimeze kuko uko ni ku mwami yabivuze aciye mu kana kiwe kandi icyo gituma byari bikwiye ko abaherezo hamakongera kubaha intango nshasha dutangurana n'Imana intango yimbitse ibintu ishire ifata ubugingo bwawe n'ubwanje ibuhuze n'Imana twese duhuze n'ijambo ryawe dushobore kugenda ku ntambwe imwe tugendera hamwe twizere kumwe tubeho kumwe dutere tuje imbere kumwe n'Imana yacu ntitwategereza guhagarara maze ngo tuvuge duti emwe nta gisigaye byaranse rwose hajya ntibyari birangiye munyuma bise baranesheje iherezo riba ryiza kuko niwe munyegiputa yapfuye muri kiriya gihe kiri hagati hari ku iherezo ry'imyaka 41 hanyuma hataze n'imyaka 40 yakurikiye kuri Mose bure turashobora gutekana cyari igihe kiri hagati kandi muri icyo gihe kiri hagati n'agati niho habaye ibidusoma hano ariko mu nyuma niho ibintu byatangura bushasha byaragenze neza kandi umugisha w'Imana warashoye kugaragara kuri bo munyuma ntiyasuye kongera kuvuga imbohe yatoranijwe uvugishwa n'Imana yatoranijwe nkuko byagenze kuri Paulo Mose yari umucunguzi yatoranijwe Imana yari yaronse uyatoranije Imana yari yaronse uyatoranije mbere yamufata nk'imbohe yayo oh haleluya iyo uko niko bimeze kuno mugoroba nta kindi kivuzo mfise atari kubona Imana ingize kandi kongera hagira wewe imbohe nkizo twaca mu bintu bigo bitandukanye ibyo nibisanzwe ariko ibintu bifise insiguro n'intumbero byose biratomoye nibishobora kuba atansiguro bifise Imana nishobora gukora ikintu gucyo gusa kidafise insobanuro kidafise intumbero mu buzima bwawe n'umugingo bwanje nibishoboka hano haravugwa ngo ariko imbere yuko ibyo bintu bishika yabwirizwa kubanza kuba imbohe aha ariko avuga kuri Yosefu hanyuma caba umukuru umutware ari gihe asohoka va mu ibohero maze akaba imbohe y'ijambo kubwe atarashoboye kuvuga ikintu na kimwe uretse cimanitse mu kanwa kiwe niho rero Imana yacya ikorera muri we nako nevyo dushaka twebwe atari ubutumwa burebure atari kuvuga ariko tuvuge gusa ivyo Imana ikeneye kuvuga ko tuvuga tureke Imana ivuge iciye muri twebwe kugira ngo Imana ishobore gukora tutaretse ngo Imana ivuge muri ico gihe ntidushobora kugira ngo Imana ikore iyo turiko turavuga turareka turanakora iyo Imana ivuze iranakora biroroshe nk'igisoro cyo kugwiza rero dutegerezwa kwishyira amaboko y'umwami maze tuvuge duti mwami kandi twabyumvise muri kuri bavuga kuri Yosefu muri Zaburi 5 twabisomye mwe tabara namara bivuga ko muri buno butumwa byameze gute yaciye mu nzira zigoye kugira ngo ashobore guheza mu mpera ashobore guheza gwa n'umwami kandi abantu bose baraje maze aragabura ibifungurwa kandi nababwiza ukuri niyibona ko ari umuntu ahambaye yarazi uko Imana yabikoze gutyo ko atari ibintu iyo kwishimira yarashimira Imana kubwivyo nta kindi kirenze ico ni guvyo na kuducakora ku buntu bw'Imana reka mbandaye nsoma gutyo rero umukundwa wa Kristo ahabwa inkomezi nk'umwami wiwe ariwe Kristo amen mvuga ngo nababwire ubwira umusozi ati muka ushinguke nta kigira mu mutima wiwe ari akizera ko ivyo avuze bizagushika azobona bishitse nimwagwa muri jewe amajambo yanjye kumwa muri mwebwe nimwanyubaha kandi mukaba munsi ngogo yanje mukaba kimwe n'ijambo ryanje ubwa mbere na mbere ijambo yariho kandi ijambo yahoranye n'Imana kandi ijambo ryambaye umubiri kandi nibana natwe ni uko yararije niko rero n'umunsi kwezo nk'ibyo birashyira nimwagwa muri jewe nimwagwa muri jewe nimumenye neza ko imbere y'uko basohoka bategerezwa kubanza kuzanwa murantunga hano hari ijambo ngo kumobwa imbere y'uko Yosefu aza hari ibintu bibiriza gukugwaho imbere y'uko duhura n'umwami hari ibintu byabwiza gukugwaho imbere y'uko ahura n'umwami hano rero abana akavuga ati kugira ngo ubushobozi bwa Kristo bugaragare babwirizwa kumobwa hanyuma bakazanwa nivyo kutubwirizwa kumubwa hanyuma tukazanwa ariko murazi ingene Imana ikora kenshi Imana ntikoresha ikintu gikarishe cyane oya ariko none tubivuge gute akenshi irabazana mu bugari kugira ngo bikorwe kugira ngo bamobwe hanyuma biba bikwiye ko bazana abasigwa kugira ngo bashitse icyo bagenewe murabona icyo kuvuga mwenda tugeze ku herezo ry'ibihe rero Imana ishaka gukora ibyo ishaka gukora byo irashaka gukora ibyo ishaka byose irashaka gufata umwe ikamutwara mu bugaragwa hamika mumwa muri kino gihe jyewe ubwanjye sinshaka kwimwa ariko ibyo Imana ishaka gukora ntitubizi dufata ingingo tutazi ibyo Imana yo ishaka gukora ariko imbere yuko tunagira n'icyo tubona izo kwishura kandi ishitse ijambo ryayo ariko nkuko nabivuze mu kanya gaheze imbere y'uko Imana yishura birakwiye ko tubaza kugira inzara muri twebwe ku buryo tugira icyifuzo hasi mvuga ngo kuniha ijoro ryose kutugumana ijoro ryose tuko turane ibyo si niba nabivuga ariko tugira icyifuzo mu mitima yacu cyo kurondera Imana kugira ngo yigaragaze kandi aharenda garutse ku ijambo ryo muri Matayo igice cy'icumi cyangwa Matayo igice cy'icyenda ngibyo Imana igiye gukora niko nibaza turabona handitse ngo ngo ivyizo gukora mu gikerezo ibwirizwa kwironkera igikoresho gukore iyimbura irozorondera icizokoresha mu guhura ivyimburwa ku mbuga buri muri muri myose abwirizwa kugira igikorwa cyo gukoresha igihe atangwiye iyimbura nibyo abwirizwa kugira urukero cyangwa ikintu nk'icyo hamwe n'ikintu cyo guhura ivyimburwa ubu rero ivyimburwa bibireze igena soma yuko imana ibwirizwa gukora ikintu mu gihe cyimbura ko hari ikintu ibwirizwa kuronka kugira ngo ishobore kwimbura ibintu byace bitomoka neza kuri jewe biratomoye hano tuko turavuga iyimbura ry'uburyo bw'impwemu tuko tuvuga iby'ubwami bw'imana umwami wacu igihe yabona abantu benshi akavuga ati ivyimburwa ni vyinshi ati atari kabimbuzi n'ibiki niko yaciye avuga igihe yabona abantu benshi dukora iki none dusabe databuja nyene vyimbugwa arungika bakozi mu murima haheza kanya gato byari byakoretse hare niho mwenda tabara nama bana yakavuga ati nshaka kwihimana kugira ngo mbigikoreshe cyo guhura ivyimbugwa mu gihe cyiherezo si ibintu byoroshe ariko imana yaramaze gutegura ibintu byose kuva kera mbere n'ibimashini vyimbugwa vyimbura bikongera bigahura hamwe n'ibijyana navyo byose yaramaze gutegura ibintu byose ariko nimba tubwizwa kurindira ivyo byose tugaca mu bishoboka n'ibidashoboka nimba bisaba ko dukangirwa gushikaho umuntu atawuba kimumenya bakadukarira ku buryo tuba tutagitahura ibiba ku isi muri icyo gihe turazi biriko biraba nta kindi atari wa mugwanizi umugwanizi niyakurwaho ibindi byose nabyo bizobe bikurwaho ariko ku buntu bw'imana yacu tuguma twizigiye umwami wacu kugira ngo ashyire mu mitima yacu umutima wanjye n'umutima wawe ivyo twumvise kuno mugoroba umwami ariko aramagara abantu be kugira ngo basohoke va mu mahanga yose kugira ngo bahindukire kandi asanasane urusago rwa Dawidi rwasenyutse nk'uko yafashe ingingo imbere y'uko izi n'ijuru iremwa bizokorwa bisozegwe mu ntsinzi kandi twumvise hano muri buno butumwa ko mwene tabara namu yibukije ibyerekeye abakristo ba mbere aravuga ati mana natwe dushobore kuba nk'uko bari bameze ku ntango abantu bagendana n'imana babanye n'umwami abantu bagendanye n'umwami bibone ibyo bintu byose bakabona ukuzwa kwiwe no kuduzwa kwiwe mu ijuru bari abantu tudashobora kwibaza uko bari bameze ariko bari abantu nka wowe na jewe bafise ukwizera bafise n'ubushizi bw'amanga mu mitima yabo ko imana izo yakoze ibikomeye bariboneye barumvise natwe turabona kandi turumva kandi tuzokwibonera imana mu buzima bwacu nk'uko yabivuze hano mu majambo yayo umwami abahezagire mwese kandi abane namwe kandi munyibuke amasengesho yanyu Amen. Duhaguruke dusenge. Data twese uri mu ijuru tuje twese hamwe imbere yawe turagushimiye vuye mu mutima kubw'ijambo ryawe ryera kandi ry'igiciro. Mwami mbice amajambo yawe twumvise ingene wakoresha abakozi bawe. Mu gatondo no kumugoroba ni wabatoranije urabategura mu buryo butandukanye mwami isengesho ryacu turasenge mwene data niyasubira gufata urugendo kugira ngo ajyane ijambo ryawe ku bantu bawe kugira ngo ashobore guhamagarwa abo ukeneye kubahamagarwa mwami waramuteguye kumbure kwa mucije mu nzira zitandukanye waramoye mwami kugira ngo ashobore guhagarara imbere yawe kubwiza bw'izina ryawe mwami kugira ngo izina ryawe rihabwe icubahiro atari umuntu ariko kugira ngo wowe ubwawe uhabwe icubahiro kandi kugomba kwawe gukoreke mwami gutyo rero mwami kuno mugoroba rero ndagushimiye kandi aguhaye icubahiro kandi tuje twese kuri wewe kandi turagusavye mwami kugira ngo tugirire ubuntu mwami duhubushobozi numuheku kubona icyifuzo cyacu kuri uno mwanya nuko izina ryawe ryoshyirwa hejuru nuko ubutumwa bwawe bwoshikana bushikana bakore mu mahanga ewe mwami turagushimiye kubwamwe ndata kuko ari wamushyize kugira ngo atubere umugisha gusha kuri kino gihe no kubwibihe bidasanzwe mu gihe cy'iherezo. Turagushimiye mwami kubw'ibikorwa bikomeye wakoreye hagati yacu. Turaguhesha icyubahiro, turashima kubw'ubuntu bwawe n'ubwizigirwa bwawe. Turazi mwami yuko ibyo basezeranye uzobishitsa mwami nta nkeka. Nuhabwe icyubahiro, nushigwe hejuru no muri kano kanya ko kumugoroba mwami. Dushize mwendata mu maboko yawe kugira ngo umuzigame mwami, mwami numufate mwami umukoreshe. Niryo sengesho ryacu mwami mu izina ry'igiciro rya Yesu. Haleluya, izina ryawe gera rya Yesu ryiza rihabwe icyubahiro. Amen.